Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Musi wa mbere igenekezo rya 2019 myandagaro umwaka wa 2022 turabahaye ikaze nshuti bagenzi ba Radio Inzamba agatika kawe hano makuru aza kuba hagaze kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira ababa muri komine ya Gasogwe mu ntara ya Muyinga barakenguruka umuhango barose ko bagiye kuronswa mu yaga nkuba muhango watanzwe n'umushikiranganje amasomo n'anguvu akaba yemereye mu mpera z'indwi twaraye dusozereye ni mu gihe abanyagihugu bari mu kizime haraheze amezi ane kubera batakironswa amatara ya regidezo amafaranga ari hagati y'amajana atatu n'amajana atanu niyo yiyongereye ku biciro by'ibikoresho by'ishure mu ntara ya Muyinga ababyeyi bagasaba ubushikiranganji bw'ubudandaji gucungera ibiciro kubera babona hari abidugiriza ibyo biciro uko mumenyereye komisi ya mbere muraza gukurikira amakuru y'inkino zabaye mu ndwi iheze cyane cyane izaranze imiseza indwi musangwe ikaze
Inzamba
ugisata cha politike na duhere ya makuru amasezerano ya Arusha na choza kiasumba kugira amahoro agaruke mu Burundi ibyo biri mu rwandiko rwasohowe n'urunani rwa politike se for Arusha ku munsi w'Imana igenekezo rya 2018 myandagaro wari munsi wo kwibuka imyaka 2022 amasezerano ashizwe ko igikumu kadarike bamvuga yumvira rongo y'urunani ahamagarira kubahiriza ayo masezerano kugira aboneke amahoro arama
icyo twasavye muri iyo tangazo nuko abarundi bomenya yuko amasezerano ya Arusha kushika n'uyu munsi yakiri umushinge udasanzwe wananiye CNDD-FDD gutembagazwa kubera ko ayo masezerano yinjiye mu mitima y'abarundi bubabonye intambara twamaze n'imyaka atari mike hanyuma bakabona n'ingano y'amasezerano ashize imitima hamwe abarundi mu gihe hari intwaro mfata kibanza maze ayo masezerano arerekana akamaro kayo ubwa kabiri nuko Yosefor Arusha isaba CNDD-FDD kugirira ikigongwe abarundi maze ikagarukana ayo masezerano kubera ko kubura ayo masezerano byatumye haba intwaro mbi mu bijanye n'iby'igihugu bituma abanyagihugu bagwa mu makuba agasanzwe naho ubutegetsi buguma bubabwira amajambo yo kwininahaza kugira abarundi bibagire cyane ntibabone ibi ariko birabashikira ubwa gatatu nuko Sefora Arusha isaba ingumu zose zabi ziri hanze cyane hagati mu gihugu ko boja hamwe maze bakagura uko bashoboye kugira ngo ayo masezerano asubira aterwe iteka hanyuma aze abandanye gutwara kino gihugu biciye mu biganiro byo gusigurira abarundi ubwa kane turasaba abantu bose baherekeje abarundi baba amashyirahamwe yo muri Afrika amashyirahamwe mpuzamakungu ko bosubira bakicarana maze bakaraba aho Burundi bugeze mu bya politike mu by'ubutunzi no mu by'imibano gutyo bagasubira bakiyibutsa ibyo bari biyemeje guherekeza abarundi ubwa gatanu tugasaba abarundi muri rusangi yuko bobona akamaro k'amasezerano ya Arusha yuko ari ntasubirizwa kandi kubera izombo tugasaba yuko abarundi bose bokora uko bashoboye kugira bagwanire ayo masezerano agaruke kurondera gutwara Burundi gutyo twinjire mu mahoro hamwe twari twaseye n'abakabakaba igihe twari muri cya gihe cy'imfata kibanza
na Faustin Ndikumana rongo ishyirahamwe Parsem gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo abona ko hari hageze ko amasezerano ya Arusha yigishwa abana bariko baravuka kuko ari ikintu gikomeye kugiwe ayo masezerano Burundi bwashitseko nta muntu numwe ashobora kuyahamba kuko ari kintu gihambaye mu buzima bw'igihugu ubiriza Faustin Ndikumana
amasezerano y'Arusha n'amasezerano ahambaye cyane mu buzima bw'igihugu muri kayisuravye imyana Burundi bwari bwarahitiyemo karamazano bicuye amaze ndetse n'ibyo turiko turakora ko n'ubu niyo byamuka iyo ariko baravuga mu migwi y'ukuri no kurekuriranira n'amasezerano y'Arusha ariko baravuga ibijyanye by'injyana z'amatongo usanzwe niyo nkomoko kugira ngo niyo barasubije hamwe ahubwo twe twavuga tuti hari akwiye kuba igihe cyo kugira ibarura kuraba mu bisanzwe amasezerano nk'ayo kugira ibarura ukaraba icyo yashyitse ko aho tugeze ubu reka tuzakayo komera gute kufasha iki gihugu abana bariko bararuka ubu uyamenya kwiki kuyamaze iki n'ibintu rero bihambaye tumva n'abavuga rimwe rimwe yuko ngo ashobora guhabwa hagira gute sinibaza ko amasezerano nk'ayo yamaze kugira icyo amaze muri kahise k'igihugu kandi n'ubu bikigaragara ko tukibigira ko ntibikunda bijya n'ibintu abantu baba bashyira mu byiyumviro mu maspekulasiyo politike yabo mu nyungu zimwe zimwe za politiki baba bifuza mugabo hajya ntibikunda kandi abantu ndetse tuvuga ko turaca turengana intwaro zirarengana akazi n'akazi abandi uzasinaza ko hari umuntu azubonga amasezerano yose rwarizwemo agasaraba niwo mushinge ku Burundi wo kuba bwarasubiye kuba n'igihugu nubwo ingwano zitabuze mugabo ntizimeze nk'uko zari zimeze kera isura yazo ntizimeze nka kumwe kwa kera aho wasanga umuntu bahuye n'uwundi bagasindiranira katacyo bapfuye gusa ngo bapfuye uburebure n'amazuru cyane n'ibiki ivyo n'ibintu rero tubona ko biriko birarengana
makuru avuga mu gisata cy'ubutungane umushikiranganje ajejwe ubutungane Domine Banyankimbona kuri uno wa mbere yatanguza icese mu ntara ya Gitega igikorwa cy'amatora giye kuba yabahuza bo ku mitumba n'amakartiye mu gihugu cyose yamenyesheje ko icyo gikorwa kigamije kongereza ingufu ubutungane no kunagura intahe yo kumugina umushikiranganje Banyankimbona akaba yasavye abazotorwa ngo barangure ayo mabanga gukora ataho bahengamiye ataka mwana wa mama kandi bakagwanya igiturire tega matwi umushikiranganje Domine Banyankimbona
abo bahuza rero tugiye gutora bakaba bahamagariwe gukorana umwete mu gutunganiriza abene gihugu bo mu kibano cyabo mu byabo no mu babo cyane cyane mu byerekeye amatati y'amatongo ibyo navyo bikazotuma amatati menshi ku mitumba no mu makaritie agabanuka na bujyari nabo bazi neza ibiba mu kibano gutyo za manza nyinshi za zisanzwe ziri masentare y'intango no mu yandi masentare zibone kugabanuka abazotegwa rero iryo teka ryo gutogwa ngo babe abahuza bo ku mitumba no mu makaritie tukaba tubasavye dushimitse kuzokorana umutima munda ukudahengamira kuri uyu canke uriya mu gufata ingingo hamwe no gutanga umuco mu byo bazoba bashikirijwe guha ijambo abaje kubitura ku rugero rungana gukora batiziganya kugira intayo kumugina ihangame abazotegwa icyo teka bagatogwa tubasabye guhindura ingendo mu kugwanya akamwana wa mama n'igiturire no kugira inyifato nziza iranga ibikorwa bazoba bajejwe twagomba kandi guhamagarira abacamanza cyane cyane abo muri za sentare z'intango kuzokorana neza n'abazoba batowe
nayo mu gisata cy'indero kuri radio y'Inzamba mu gihe hasigaye ikiringo cy'indwi zibiri ngo amashuri atangure abavyeyi mu ntara za Muyinga barafise umwitwarariko ku biciro by'ibikoresho by'ishure biri hejuru cyane ugereranije no mwaka uheze nkuko bamwe mu bavyeyi baganiriye na radio y'Inzamba bamenyesha uno mwaka igiciro cikaye imwe uko zigenda zirutana hakaba hiyongereye ko amahera ari hagati y'amajana 3 n'amajana 5 basaba ubushikiranganje bw'ubudandaje gutunganya neza ibiciro by'ikoresho byo mu mashure n'inkuru tubaza Pierre Kahungu.
Abavyeyi batari bake bavuga ko bafite amakenga menshi kubijanye n'ibiciro by'amakaye n'ibindi bikoresho by'ishure biri ku rugero runini cyane ugereranije no mu mwaka uheze. Ikaye y'impapuro ijana ikabigurwa amahera 2000 mu gihe mu mwaka uheze itarenze amafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana atanu n'igihumbi n'amajana atandatu bivanye n'ubwoko bw'ikaye. Ikaye y'impapuro 60 iri kigurishwa amahera 2300 mu mwaka uheze ikaba itarenze amahera ari hagati y'amajana 90 n'igihumbi kimwe. Iyi impapuro 48 igurishwa amahera 800 mu mwaka uheze yari hagati y'amahera 500 n'amajana 600. Nayo iyi impapuro 36 igurishwa amafaranga 700 mu gihe itahora irenze igiciro cy'amahera ari hagati y'amajana 4 n'amajana 450. Ikaramu benshi bita bic igeze ku 500 yahora igurwa amafaranga 400. Udukaramu tubayabaye batazira Obama kahora kagurwa 101 ubu kagurwa 200. Nayo ikaramu y'igiti yavuye ku mahera 100 ija ku giciro cy'amahera 150. Abadandaza ivyo bikoresho bakavuga ko babirangura bizimvye ugereranije n'ivyo mu mwaka uheze. Ivyo biciro biruko mu gihe ishirahamwe PACOBU rihingura amakaye yaheruka gusohora ibiciro vy'ifatiro ku badandaza b'ibikoresho vy'ishure ariko akaba atamudandaza n'umwe abikurikiza. Bakavuga ko bocuruze bahomba ngo kuko aho barangurira ivyo bikoresho babironka ku giciro kiri hejuru y'ico ishirahamwe PACOBU ryashize ahabona. Abavyeyi bagasaba ko ubushikiranganje bujeje ubudandaji bwo gice bukoze kugira ivyo biciro bije ku rugero rubayabaye. Uruganda rw'amakuru kwa radio y'Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka umuhanuzi wa Buramatari ajijwe ubutunzi mu ntara ya Muyinga kugira ngo agire ico avuze kuri iryo dutwe ry'ibiciro by'ibikoresho byo mu mashure.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Radio Inzamba muriko murakurikira makuru twateguriye arabandanya mu gisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu bo muri zone ya Musaga baridoga ko bafise ikibazo cy'amazi imisi 3 irahera tani marimwe babonye mu mihana yabo baca bikora ku mazi mabi y'uruzi Mpimba bagasaba ishirahamwe Regideso kurondera umuti w'ico kibazo. Ni nkuru tubaza Karine Dusabe.
Nkuko bimenyeshwa n'aba muri iyo zone ya Musaga, iminsi 3 irahera atanima ry'amazi babonye mu makartie agize iyo zone.
Kuri abantu tuba ku Musaga turasikira dusamaje turasura kuma iminsi 3 tutarosa amazi hafi iminsi imwe. Ego hirya y'ejo twageze kuronka amazi naho ni isaha indwi ijoro.
Ngo baca bikora ku mazi mabi y'uruzi Mpimba bagatinya kwandura indwara ziva ku isuku rike. Basaba ishirahamwe Regideso igisata cy'amazi gutorera umuti ico kibazo.
Turi mu kwishyura na korera no kuri turabasabye abafite amatwarete mu nzu ubona kamuntu n'akamuntu tusigaye tujya kuvoma nkuzenya Mpimba tukazana tugasukayo kugira dushobore kugenda numva ko arakamara amazi. Rero twagumye dusaba ico kibazo cy'amazi bacige hakiri kare imvura itaragwa.
Twagerageje kurondera kuri telefone abarongoye zone Musaga co kimwe na Innocent Nkurunziza umuyobozi ajejwe igisata c'amazi mw'ishirahamwe Regideso. Ariko Albert Manigomba umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso yari yamenyesheje mu minsi iheze ko ikibazo c'amazi mu gisagara ca Bujumbura kigira gitorego umuti, ko iryo shirahamwe rigira rigwize amazi ava mu misozi ava imatyazo na isare na station de pompage inyabugete hije mu ngiro.
Mu makuru avugwa mu gisata cy'imibano kandi abanyagihugu baba ku mugwa mukuru wa komine Gasogwe yenara ya Muyinga barafise icizere ko bagiye kuronka amatara atangwa n'ishirahamwe Regideso gucyo bakava mu kizime bari bamazemo amezi ashikane. Mushikiranganje w'amazi meza masoko ntaraguvu butari n'agataka Ibrahim Wizeye akaba yatanze uwo mwizero ku munsi wa gatanu mu nama yagiranye n'abarongoye ubuzi butandukanye mu ntara ya Muyinga. Akaba yari kumwe n'abakozi bakuru bakuru bo muri ubwo bushikiranganje. Umviriza umushikiranganje Ibrahim Wizeye.
Ndi ruhago kaza mu bwe ngo kimvaga ubyumwe kimvaga akumva ko waheje ni atwandi kiri amatuketi wa mugoyi kugo yuko zoya abende ki ubu ndo ane ni amatwa yo kwaita kwandi nawe nyina kamando ki kujumbura aze dutanzo drone ni muta zidise kugura ku kwa mukona hagati ya ariyo muhebe ariyo abe kugabo abende ki kujwa ho wote encore moi nabe ni ko kiga dubika da Dalam kambing aku tu kaki, tu kaki, itu macam tu kaki. Jadi aku kata orang, mana kah?
Ibura jamatara hukumuwa mkuru wa komine gaso gwengo likawa jate uruhombo imijango ama tagisi ya komine ngo akawanawe ya raga wanute nishira mwenejidezo na yonjene ngo jara haombe imbele kusozera anu makuru mumakuru ingino Francine Niyonsaba yara tau kanye ikiwaza chambere mungina ziko zibera ilozane mugihugu chubu Swise iganwa jama kaminuza mungino zitandu kanye nazo zara sozerewe kibuga vishure kaminuza ndera bigisha NS na imu mpira wa maguru Primus League lila bandanya ama kuri ingino tuashkizwa na Alexandre Niungeko
Yarindwi bigira gatatu yihiganwa mu mpira w'amaguru yitwiwe ikinyobwa Primus ku munsi w'Imana Bujasiti na Bumamuru baranganije igisindo kimwe ku kindi musonga titsinda Kayanza United 2-1 Olympic Star inganya na New Oil ubusa ku bundi Rukinzo irahira Vitaro 3-1 Tigre Noir itsinda Magara Young Boys 3-1 Flambeau du Centre itsinda Top Junior kimwe ku busa ku munsi wa gatandatu Aigle Noire yatsinze Dynamique kimwe ku busa nayo ku munsi wa gatanu Messager Ngozi irahira Interstar ibitsindo 4 ku busa gushika ubu rero umurwi wa Messager Ngozi niwe uri kwisonga Bumamuru ni ya kabiri Vitaro ikaba ya gatatu mu gihe Top Junior ari ya nyuma aho umupira w'amaguru nyene mumenya ko ku munsi wa gatanu ariho hasohoka ikete rigena umumenyereza Alain Olivier Niyongeko kuba umumenyereza w'umurwi nserukira gihugu watarenze imyaka 17 uriko witegurira kuja guserukira Burundi mu nkino z'igikombe ca Afrika inkino z'amajonjora zikazobera mu gihugu ca Ethiopia ikindi twabamenyesha nuko mucegeranyo cishira hamwe mpuzamakungu y'umupira w'amaguru ku isi FIFA ku munsi wa gatanu byasohoye icegeranyo aho gerekana ko muri uku kwezi kwa myandagaro Burundi bwataye ikibanza kimwe kuko bwavuye mu kibanza 140 buja mu kibanza 141 ku isi Burundi bukaba bukurikirwa n'igihugu kimwe gusa mu bigiza karere ka Sekafa turimo mu nkino zo gusiganwa atletisme naho ku munsi wa gatanu Lausanne mu gihugu c'u Swisi Burundi kazi Francine Niyonsaba niwe yatahukanye ikibanza ca mbere ku metero 3000 akaba yavyirutse mu minota 8 n'amasegonda 26 180 dusozerere mu higanwa ryahuje amashure kaminuza ryarangiye kuri uyu w'Imana Bujumbura ku bibuga by'ishure kaminuza nderabigisha NS mu mupira w'amaguru Université Leadership y'Muyinga yatsinze Université du Lac Tanganyika itsinda 2-1 muri basketball Université Lumière de Bujumbura itsinda Université du Lac Tanganyika amanota 58-51 muri handball naho Université de Grand Lac yatsinze Université du Lac Tanganyika itsindo 31-23 nayo muri volleyball Université Martin Luther King yatsinze ISGI 7-3 ku busa mu bigeme muri basketball Université Ngozi yatsinze Université du Lac Tanganyika amanota 51-31 muri handball Université y'u Burundi yatsinze Université Polytechnique y'Igitega ibitsindo 24-12 ni mu gihe muri volleyball Université de Grand Lac yatsinze Université du Lac Tanganyika 7-3 ku busa Université yatsinze ikaba yatahukanye igikombe n'imipira nayo yabaye kabiri yahawe umupira gusa
Alexandre Niyongeko turamukengurukiye nino ngaha duciye dusozerera no makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese mwariko muradukurikira ndashimiye kandi abadufashije kwegeranya mwakoze cyane Ricardo Naze je narekonda bashikiriza mugire amahora y'iwanyu na ubutaha